Iyi mwuva ni radio Ijwi ya Amerika. Kuti Amerika isamira nirai Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe ncuti mwese turi kumwe kuri no musi wa kabiri ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri sanga buri munsi amasaha ya saa 10 ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi mu bihugu byo mu mahanga bizwi neza ko abatama n'abatamakazi iyo bageze mu zabukuru bakaba barahagaritse ubuzi bwabo cyo bita retraite kandi bakaba batagishoboye kwibeshaho no kwikorera ivyankenerwa vya misi yose baca baja kuba mu mazu yagenewe abasaza kenshi iyo badafise uburyo bwo kuriha ayo mazu n'ababafashirizamwo imiryango yabo niyo iriha uburyo n'imfungurwa zaho hantu ivyo birakogwa cyane mu bihugu biteye imbere kubera abana babo batama n'abatamakazi baba batakiba hafi yabo canke baba batagifise umwanya wo kubitaho ivyo ivyo bibanza canke ayo mazu abo basaza bashigwamwo mu gifaransa bakaba azwi nka maison de retraite yamara mu mico kama ya Afrika ndetse no mu Burundi no mu Rwanda bimenyereye ko abatama n'abatamakazi mu busaza bwabo bitabgaho n'imiryango yabo naho baba bari kure kure y'abana babo kenshi bikaba bimenyerewe kandi ko bikogwa n'abuzukuru baba bari hafi yabo cane bigakogwa n'abakazana baba bari hafi yamara uko siko byama bigenda haraho hibonekeza abasaza babura ikibaraba mu busaza bwabo cane cane iyo bava mu miryango idafise uburyo bwinshi ngibi bimwe rero mu bibazo bica byibonekeza mbega iyo abana bakuze bose bakagenda kubaka ingo zabo abavyeyi bakagera mu zabukuru nibande bajejwe igikoga cyo kubitaho ibibazo bagira nibihe bofashwa gute leta canke amashirahamwe abagira neza barabifise mu ruhara ni bimwe mu bibazo tugiye kuganira nabo mu ishirahamwe Give Back Action mpore ijyafashe iya mbere mu kugerageza kwitaho abo bavyeyi bageze mu zabukuru mu gihugu cy'u Burundi bakaba babikora mu kujyo gwo kubafasha ku bintu bimwe baba bakeneye mu bihugu byo mu mahanga rero bikaba bitandukanye no muri ibyo bihugu byo muri Afrika nk'ivyo tujye kuganira ko kubera imico itandukanye ni mu gihe kandi iryo shira hamwe Give Back Action Mpore ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 12 baheruka kugira umunsi mukuru bigina iminsi mikuru y'umwaka y'impera z'umwaka kumwe nabo batama n'abatamakazi twatumiye rero umuyobozi w'iryo shira hamwe kumwe n'umuganga asanzwe agerageza gufasha abo batama n'abakecuru ariko mbere yaho reka tumire amate turagaruka
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyende mu ntara y'inga aho bita muri commune giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ngoye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
nkuko tubabwiye rero ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi amasaha ya saa 10 Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda ku munsi wa kabiri turuganira cyane cyane ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme, ariko kuri uno munsi turihweza ibibazo cyane cyane by'abatamakazi ariko kandi n'abatama. Ni mu gihe mu mico kama ya Afrika no mu Burundi cyangwa mu Rwanda abatama n'abatamakazi bizwi ko bitabwaho cyane cyane n'abana babo cyangwa abuzukuru abakazana iyo bageze mu busaza bwabo bagakenera ababitaho. Ni mu gihe nk'uko twabagiye mu ntango z'ikiganiro mu bihugu byo mu mahanga kenshi bizwi yuko abatama n'abatamakazi batwagwa mu mazu yitwa maison de retraite bakitabwiraho iyo. Ariko mu gihugu cy'u Burundi hari ishyirahamwe Give Back Action gihaye kugerageza gufasha abatama n'abatamakazi baba badafise imiryango ibitaho, aha bari kubera baba baritavye Imana abana babo canke kubera uburyo buke n'ibindi bibazo bitandukanye biba byashikiye umuryango. Reka rero twakira abakimire bacu mu kiganiro cy'uyu munsi bagiye kutwiganira bimwe mu byo bagerageza gufasha abo banyagihugu baba bageze mu zabukuru. Mu kumurongo wa telefone tukaba dufise umuganga agerageza kubakurikiranira hafi, tukaba dufise kandi na Madame Claudette Mbonimpa aba mu Busuwede, akaba ari we yari yaratanguje iryo shirahamwe atubwire byinshi byerekeye iryo shirahamwe. Madame Claudette, kaze neza mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze cyane.
Turashimye cyane kukanya muhayiragijwe rya Amerika kugira ngo mugerageze kutubwira byinshi byerekeye uyu mugambi mwafashe kugerageza gufasha abatama n'abatamakazi. Twakire kandi ku murongo wa telefone Dr. Teddy ari mu gihugu cy'u Burundi. Dr. Kaze namwe mu kiganiro muri Isanga.
Kutwakira uko mabivuze ni twarugero Teddy Dev.
Ego. Murakoze cyane Dr. Rugero Teddy. Duhereye kuri Madame Claudette yatanguje irino shirahamwe, mbanze ndababaze Madame Claudette, byagenze gute ikibazo cy'abasaza mwasanze cyifashe gute mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo mufate ya mbere kugerageza kubafasha? Turumva ko kandi no muri iminsi yahera mbere ya Noweli mwaragize umunsi mukuru, turabibona ku mbuga ngurukana bumenyi aho mwagerageje kubegeranya murabafungurira muri ginana nabo. Irishira hamwe ryatanguye ari uko ibintu mubonye byifashe gute?
Murakoze cyane kumva ijambo. Nk'uko nabivuze nitwa Madame Claudette Mbonimpa, nturuka Ingozi mu gihugu cy'u Burundi, mugabo nkaba nakuriye Bujumbura, nkaba ariho nyine naronkeye abana n'iki. Mugasubiye inyuma nk'uko mubajije ati iryo shyirahamwe mwaritanguye gute, byagenze gute kugira ngo mwiyumvire abageze mu zabukuru? Ubwa mbere hoho jewe narezwe na nyokuru wanjye inyuma y'ukura papa wanje, nabo ubuze ndi umwana mutoyi, hama bituma abana bamwe babana na mama abandi bana nabo bakabana na nyokuru wanje abyara papa. Donke mwumva ko rero iyo affection yo kwigira abageze mu zabukuru mfiseho nabikuye. Narabonye ingene bigenda, narabanye n'abatama n'abatamakazi baza kuturaba tukiri bato, byarantushije cyane. Imvune imvano rero yo kwiyumvira abageze mu zabukuru ni uko nabibayemo.
Ego, wabibayemo, kumbure wagiye uraraba hirya no hino, wasanze haba ari mu gisagara cya Bujumbura canke Ngozi iyo uva, abatama n'abatamakazi biba bimeze gute iyo bageze mu busaza?
Ego, murakoze. Ikibazo bagije ni ikibazo ikwiye by'ukuri kumva benshi. Hari abatama abantu bageze mu zabukuru bari kubiri, hari abafise abantu baraba bafise umuryango bafise abuzukuru bafise ekanukuri uvuga ati nkumbure bafise abashigikiye hirya no hino, n'abandi usanga baba barabyaye mugabo akabura abana, ugasanga abana barabahaze ku, ugasanga bavuye nkumbure ntibigeze bagira amahirwe yo kubaho mu buzima novuga nti bumeze neza. Ndabona abakene by'ukuri, abakene utavyaye cyangwa ukavyara ukabura abana ugasanga uri kufashwa n'ababanyi ugasanga uri kufashwa nkumbure n'abatwara imisozi donc bajya ba chef de colline chef de secteur ibintu nk'ibyo nibyo nibiryoshe ubiraba ishe kumukora ku mutima nuwajaza akagenda akaraba icyo yofasha abo bantu bageze mu zabukuru by'ukuri abari bonye ntibabayeho neza nka gatoya.
Birumvikana cyane ko cyari ikintu cyagukoze ku mutima kuva kera bigutuma utangura rino shirahamwe. Nindukire gato mbaze na docteur ko nawe nyene n'umuganga docteur Rugero murava musanzwe muvura ngaho mu gihugu cy'u Burundi ariko kandi mugasanga muhuye nabo batama n'abatamakazi baza kubitura akenshi nibande bazanana nabo harabaza ugasanga koko imiryango yabo sihiri uburyo nibuke iyo babonye biba bimeze gute. Docteur Rugero muratwumva? Nibaza ko Docteur Rugero telefone biri kwa mugura gato. Allo docteur, turi kumwe?
Ego ndakumva.
Ego. Narimvuze nti mu bisanzwe iyo mwakiriye nk'abatama n'abatamakazi rimwe na rimwe kumbure baba baherekejwe n'abantu canke bari bonyene biba bimeze gute iyo baje kumbure bikaba bijanye n'impamvu uri muri iki gikorwa cyo gufasha abo mwishira hamwe rya Give Back Action Hall.
Nkuko yaheze kwivuga notre représentante by'ukuri aba ari ibintu bibabaje cyane kandi biteye ubwoba no kubona kubera nkuko yabivuze bari mu migwi ibiri hari abantu uba ubona batama bafise ababaraba bafise ari wabo babyaye kandi abo babyaye bafise aho bishikanye ariko kandi amaso yacu ahanini ahagaze mu ishyirahamwe rya Give Back Action Hall ahagaze kwitwararika uwo mutamakazi uwo muntu ageze mu zabukuru atafise kimuraba yavuze impamvu nyinshi hari igihe usanga yarabuze abana hari igihe usanga adafise ikimuraba rero twebwe ahanini ni gufasha abajya abantu ni guherekeza sinzi ko mwumva ako kantu gahereza kuri iryo shirahamwe hariho Mpore hariho ikintu cyo guhumuriza hariho ikintu cyo kuvuga ati ibyabaye byarabaye ariko ngaba abuzukuru bawe ngaba abana bawe ntacyo dufise twokora ntitwo gusubiza ibyo mwaduhaye ariko turi hano kugira ngo tubabere amaso tubafashe dushobora kubafasha mu kuraba ibibateje uruhagarara ibiba bya bindi nyine mwari bukwiye kuba mufise bwa mudafishe rero abo bantu baza ku kigo kenshi bazanwa n'ababanyi abandi bakazana n'abantu babatoye batwumvise nk'ishyirahamwe mu kigo turakora bakabatuzanira bakatubwira ibyabo kenshi shabi wabo baba babifise usanga babona ahantu babarekeye nk'utuzu baza bararetse ugasanga ni nk'umutama ahabaye gutyo nyene atahofise umuraba adafise ubumuga n'utuzi adaheruka no koga rero n'abantu nk'abo cyangwa abantu barwaye bakanataha bavuye mu bitaro ugasanga barabandanyije barwara bari hano bari ngaho bari mu kibano ntawubaraba nta n'umwe abitwararitse ndetse nta n'uwo bajeje hanyuma amaso yacu twa uko yabivuze muri introduction nuko amaso yacu impuhwe zacu ziri kuri abo bantu nyine batagira gitabara batitwararitswe kandi batitaweho hanyuma tukabakira baje mu ishyirahamwe ngabo kenshi inshuro nka 99% kwijana abo bantu baza bazanye n'abantu agize ikigongo nk'icyo dufise agize uwo mutima wo kuvuga ati narumvise iri shyirahamwe reka ndamushire mbona umuntu kumbure yongera icyo afashijwe muri iryo shyirahamwe.
Murakoze cyane Dr. Rugero, ni ibintu byumvikana ko bibabaje cyane akumva yuko ibyo onye mukunze kubibona kenshi tukiri kuri mwebwe. None iyo baje ugasanga ibibazo nk'ibyo birabaye baraje kwa muganga baje kwivuza nta buryo bafise hari amashirahamwe canke hari abaganga bafise uburyo bitunganije kuryo ko boca bafasha kurihira abo batama n'abatamakazi murakunze kubibona yuko kumbure bafashwa kuko turumva ko hariho kenshi abantu bafungwa kubera batashoboye kuriha uburyo bwo kuva mu bitaro akenshi nti baba barabatama n'abatamakazi batashoboye gukugwa mu bitaro kwera kutariha amafaranga
oya barashaka kujyanye n'abantu bafungwa cyane sanga atari n'abatamakazi nabantu bo mu rwego rwose usanga baragwaye kenshi kudakuba ku bantu bagwaye bakaremba bakuganirwa ku bitaro gushika barishe rero hari amashyirahamwe menshi agenda arafasha harimo n'umudamu w'umukuru w'igihugu harimo n'abandi bantu bafite umutima w'impuhwe n'amashyirahamwe akunda kujya kubohoza abo bantu ariko muri kadere iri presi y'abatama kenshi usanga bari mu kibano kenshi abantu ushaka ntibaba banavuye mu bitaro ni bake vrema mugabo kenshi aho iyo tubakiriye mu ishyirahamwe dusanga bafise ibibazo by'amagara dusanga bafise ibibazo byo kuba barakomeretse mu mitima dusanga baba bafise ibibazo by'agahinda n'impuhwe bityo no kubabara mu buzima bwabo bw'ingene bashyitse ahantu kacuranga ishobora kwimarira kandi n'ikibano akenshi turiko kirakora mu buryo bugaragara kugira ngo kibaseruke ko rero twebwe tubakiriye nk'abaganga muri kadere y'ubuganga ni uko turabaraba uko bamerewe hanyuma muri give action nkore icyo dukora turabaraba tukabona yuko aba bantu bakeneye guherekezwa turafise abapsikologe ba volontaire dukorana turafise abaganga b'aba infirmiye hama muri icyo kigo ntituhavurira ahubwo ni constatant turitegereza tukabona tukaganira n'abo bantu hama tukaborienta icyo dushobora kubafatira turashobora kubafatira n'aba infirmiye tuba turi kumwe tukabafatira ayo matanso tukaraba amatanso yabo uko ameze tukaraba za ndwara z'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso tukaraba by'ukuri abo bantu tuba dushize termometre tukaraba yuko badashushe tukaraba yuko kumbura atarwaye inzoka niba tugira ati ngiye ndwaye uku umugongo urababara mu cyo dukora tuca tubohyanta tukabatwara kwa muganga bakabandanya bakurikira ibindi bipimo kuko ubivuze ni uko usanga nta buryo buhari ni ukuri nta mahera dufise n'ishyirahamwe rimaze igihe ritanguye mugabo nakubwiye ko abantu barikoramo ari abavolontaire hamwe na titi nyene claudette agerageza kudufasha hamwe n'inkoni zidushyira hamwe nk'abantu bakunda kandi bafise uwo mutima w'imbuho wo kubabarana n'abo batama hanyuma tuba dufise amahera makeya tugenda turakotiza ku kwezi ku kwezi nk'uko ubuntu bw'imana bubidushoboza ayo mahera nyine niyo tugenda tubatwaye kwa muganga hama mugabo twe mu kigo hanini turabaherekeza tukabakira tukabumviriza tukagerageza tubaremesha mu ijambo ry'imana tubaremesha mu byabashikiye tukabana nabo hanyuma harabaho nk'uko mwabibonye nk'uko imana yabivuze mwabibonye kuri media mwavuze yuko mwabonye ko no ku noweli bagiriye umunsi mukuru turategura ibihe nka birya tukabumviriza abapsikologe muri twebwe n'abantu bafite umutima w'umuntu akabaherekeza bakabumviriza ku buryo ubona yuko basuye kandi gusubiramo intege basuye kandi kuremeshwa kandi basuye kandi by'ukuri kumva basubije n'inkomezi z'ubuzima mu bijyanye no kubaho kwabo kwa minsi yose rero ni ukuri mboneyeho ni uko by'ukuri tunabasaba n'abandi bantu bafite umutima nk'uwo kudushyigikira ndetse no kudufasha
ngo murakoze cyane docteur mu kanya kari imbere turaza kubaha kariyo mwibwiye na madame mbonimpa mushikirize uburyo abantu bobashikira bakagerageza kwifatanya namwe muri iki gikorwa kitoroshye kidasanzwe ngarutse kuri madame Claudette docteur yavuze ko mumaze iki kitari gito kitari cyinshi mutanguye mwatanguye ibikorwa byanyu ryari bikora gute kwishyira hamwe ku kigo umufashiriza abo batama n'abatamakazi bimeze gute
Mbakoze cyane ku mijambo. Twe twatanguye iki kigo cya Give Back Action More muri 2017 dutegura urabona ibintu bya ibintu on voie administrative yo kurondera inzu kugira ikipu turapanze twabitanguye muri 2017 cyatuba agreye muri 2018 mu kwezi kwa gatanu nk'uko notre porte parole yabivuze mu kiganiro giheruka. Twajyanye n'abantu bandi bari aho ikimenyeshamakuru cyo muri amahoro iwacu. Nk'uko rero muwimbajije ikigo cyaratanguye gitangura nk'uko na Dr. Teddy yabivuze tubwira abajejwe intwaro dufate chef de quartier aba chef de colline notre volontaire bari kuri terrain contractiste ba jeune volontaire badufasha guhimiriza ababanyi ati babonye dufate nk'ageze mu zabuko ari wenyine bakabaha nka adresse yabo babakontakte nabo bashaka dukontakta twebwe iyo bagiye bakabona abo bantu bonye bari bonyine mu mihana. Naho rero twese 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 baza twese 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 inzu twese 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 ariko twe twavuze tuti iyi nzu turayikose ni nkagwanyu uzokumva yifuza kuza koga murabitubwira murazi ko n'abantu bageze mu zabukuru kubwira bapfoshe ngira Dr. arabizi uramenye ingene bapfoshe n'urugamba rurerure mbwa twe twarababwiye tuti iyi nzu ntiwayikenera ni gwanyu muraza koga mufite impunzu mashaka kuziduhereza tukazibamisurira ikibikorwa ni byinshi muri iyo centre mugabo by'ukuri twakira abarara ariko tubona ko barembye mbere bamaze iminsi bavuye mu bitaro nk'uko Dr. abivuze baba baje nko kuruhukira ngaho bwose twasubize mu ngo zabo bamaze kurema. Donc ibikorwa dukora muri santere byo kubamisurira kubafasha abakoga kubaganiriza iyo twatetse bakaza bagafungura. Donc hari ibikorwa byinshi byo kuvuza kubafata nk'amatansiyo iyo nka Dr. yaciye cyangwa abajyanye infirmiye bandi bahaciye turafite programme dukorera ko nko mu ndwi nka chaque mercredi bakaza iyo infirmiye ariho bari bigakunda iyo Dr. yaciye bo bigakunda tukipanga kabisa. Donc dufite ekipe niniya yabivuze neza ati tafite umu Dr. volontaire turafite umu psikologe umu volontaire turafite aba infirmiye bane baba volontaire hama ni distance nyine ngira murabyumva kiko kingana nk'uko twa kifite amantuze ama service atandukanye n'aba volontaire rero ariko nadufasha cyane gose sino kugira la jeunesse y'u Burundi n'ukuri imari bahezagire cyane. Yego nuko rero dukora yego bakamwe yumva muri 2017 twaca twari agiye muri 2018 kugira ngo
none kuri kuri ico kigo none mumaze gutangura gufasha abangana bate kiri hehe ahagana he mu Burundi?
Ego mu Burundi dukorera siyeje yacu iri Bujumbura muri ntuze muri Rohero Rohero de Mugamba nimero 16. Ego hama ingozi naho ni dufite ikigo muga tubasanga mu mihana tukabafashirizaho. Ego
none ibibazo nyamukuru mwavuze yuko kenshi murabafasha koko biba bikenewe cyane nk'abakenewe kumesurirwa gufungurirwa iyo baje n'ivyo bibazo nyamukuru baba bafise ibindi bibazo baba bafise babifuza ko mubafasha bamaze kumenya yuko hari ikigo cobi turakikaba fata mu mugongo kuko kumbure hari habaza bikanananirana yuko basubira inyuma ibindi bibazo babaturani nk'ibihe mu miryango yabo canke mu buzima bwabo.
Ego ibibazo badutura ni byinshi batubwira bati twitwenyene turi nyakamwe ufite irungu murumva ko bari bonyene. Dr. yabisiguye neza yuko iyo tukubaravye dusibwa bajya nyene bakagira imiryango bajya bafashwa n'ababanyi bajya tuzi ko niba afite n'akuzukuru kamwe ni kakandi ubona ko kadashobora kumufasha kuko twumva ngo kabishoboye atigeze kuronka umuntu ari impande yo amugandiriza urabona ko benshi turavye nuko tutinjira cyane gose mu byeke bya sante muga benshi urabona ko bafite ijyangwa yo kwibagirwa ijyangwa ya demence
ego
ubiravye yubonye nk'umutamakazi ugiye kumuraba akakubwira ati yo mbere wari waragiye akibaza ko umuhungu wiwe cyakibaza ko umuhungu wiwe urumva ko nkaho ari ikintu kitaba kitameze neza akumenyere ko nubwo akugurumbira ashaka kumugumana ndavuze do kwabonye ne ningorane bafite cyane bifuza kuba hamwe n'undi muntu bakifuza kurara heza naba hantu ndyamye rero ugiye kumuraba ugasanga ntabwo nifite n'ubushobozi kumugurira matera habo gasanga ukura muzana muri cyakigo ho twafite n'ibitanda na bike kugira bataruhuka iyo nk'imitsi ngayo twabonye ko afite gahinda by'ukuri hari ge twatora kamara nk'imitsi mikeyi iwacu kugira iki arumva bana bamugandiriza arumva ahere bamufungurira yoge amesubirirwe muga tukamutegura tumwereka yuko atazoguma nga yeze yuko si hajya hantawa muga igihe imana yo duherezagira tutazi cyaricyo tudomufasha nawe akabaheza akaruha bamunamusanga bamuraba kenshi muga ntibikunda yuko tubaraba kenshi kubera yuko ni benshi mwambagije igitigiri ibujumba turafite plus de 200 personnes turavuga ko bitoroshye amaruguru naho ingozi turafite 35 kuko twaririmbitse parce que ibujumba turafite benshi gusumba ingozi kubera uburyo kandi kubera numva nabo bafasha abavolontari ntibari hose kandi iyo disponibilite yabo kuri ntiyoroshye
urakoze cyane ndaza kugaruka kuri icyo kibazo cy'indwara zimwe zimwe bafise kumbure docteur adufashe no gutahura iyo ndwara ya dementia yariyo ingene ifata ingene bimeze ariko ngaruke kuri uko kuntu mufise abantu amajana abiri mwatangiye gufasha mu gisagara cya Bujumbura aba volontaire aba abakora bitanga ku buntu mufise nibangahe hanyuma kumbure uraduha na nimero ya telefone abatwumva bakozwe ku mutima n'icyo gikorwa cyanyu bifatanye namwe gufasha abo batamu n'abatamakazi aba volontaire mufise muri kino gihe nibangahe bakorera ku buntu
bose hamwe abo dufise ni mu 35 mugabo abari active kubera benshi tubafatiriwe n'amashuri dufata abo bari ku ishuri n'abanyi benshi n'abanyeshuri abandi nabo gasanga nibabandi nyene aba jeune adulte sinzi ko umva barahebye amashuri kubera ko atari uburyo bafise bagashobaza bakadufasha kugira nyine wumve ko nabo bafise ikintu occupation kandi bataba bafite n'umutima wo gufasha mu isanzwe umve nabo bafise iyo babikuye ngira n'umubabajeje kujya bafite igituma nabo bari muri iyo ntunzi miliyoni mbisiyo nk'iyo twebwe dufise yego dufite 35 actuellement mugabo abakura cyane ni nk'uma 20 gutyo mugabo byo byose nawe badakora n'ukuri yo bazusa kanya baraza kudufasha
ego twumve akumbure nibutse abanywanyi biradijwe rya Amerika yuko bashobora kuja kuri Facebook yacu radio yacu VOA bakandika nimero zabo bagaterera bakagira ico bashikirije kumbure bakanatanga n'ama nimero yabo bipfuza gufasha rino shira hamwe Give Back Action Mpore muje kuri Facebook yacu ni VOA radio yacu radio yacu VOA aho mushobora gushikiriza ibibazo byanyu ibyiyumviro tubaze ibibazo madame Claudette na docteur Teddy Rugero mufise kubijanye n'ubuzima bw'abatamakazi n'abakecuru n'ukuntu kumbure mushobora kwifatanya nabo mpindukire rero nkuko nabivuze kuri docteur Rugero Teddy kandi adufashe kubijanye n'amagara yaba bavyeyi docteur Yengwara madame Claudette yavuze ni imwe mu ngwara nyinshi abatama n'abatamakazi bashobora kugira mu busaza bwabo dementia ingwara y'ukwibagira kumbure ni ingwara iteyite baba bameze gute mu bijanye n'ibyiyumviro aba basaza
ego makoze cyane mu bisanzwe iyo umuntu ari karakura hariho amaselule cyangwa imitsi mu mutwe igenda irasaza nayo nyene hanyuma umuntu mu gukura kwiwe kuva kivuka gushika rinde asaza hari byinshi biba byara yaciye mu buzima bwiwe hari ibigoye ibibabaje ibihije ibiriza hari ibintu byinshi mu majoro iwe yaciyemo ibintu byiwe biryoshe n'ibitaryoshe aba yaraciyemo rero ibyo byose biraza bikaremera bikaremera umutima w'uwo muntu bikaremera umwana ushaka na servo bikaremera ubwonko bikaremera umutima ugasanga umuntu n'umushaha wiwe warononekaye bivanye n'ibyo yagiye aracamo rero iyo ndwara ni indwara ifata mu buryo bwo kwibagira kandi umuntu akibagira umuntu yibagira uburyo bubiri umuntu yibagira mu bintu byabayeho mu bintu byabayeho cyangwa akibagira ibintu mu bintu bizoza kandi umuntu ashobora kwibagira lo passé cyangwa akibagira meme le futur ndaguha nk'akarorero iyo umuntu yibagiye ibintu byo muri kahise kiwe ni ukuvuga ngo ashobora kwibagira akibagira nk'umubanyi babanye kandi wanashaka umuntu akibagira umubanyi babanye umuntu akibagira umuntu basangiye umuntu akibagira umuntu babanye mu bihe kanaka by'ubuzima bwiwe ikindi naco nk'uyu muntu abaca bamutambakazi abo bafite abuzukuru bafite abantu abana bageze mu bigero bageze kubaka ugasanga biroshe ko ashobora kwibagira mariage cyangwa ubugeni bw'umwana wiwe amubaza ati mbega mutama umwana wazogira mariage ryari azogira mu ndwi ati ntabyo nibuka mbega burya azoyigira donc mu gifaransa hari ibyo bita amnésie antérograde na amnésie rétrograde rero byose bifatiye mu myanya mu bintu bijyanye n'umwanya rero haba hariho iyo désorientation iyo bita désorientation temporo spatiale aho umuntu atifitiwe atamenya aho ahagaze bivanye na kahise kiwe na kazoza kiwe rero byose biba ku dutsi two mu mutwe tuba tutagikora neza tujyanye n'ubwenge tujyanye no kwibuka la mémoire ntibigifonctionna l'attention ntibigifonctionna ama evenement aba ari menshi mu buryo bwa désordre mu buryo bw'ikivunga ku buryo umuntu adatandukanya nibyo bavuga ngo umuntu adatandukanya iburyo n'ibumoso aho umuntu jite abaho umengo nta kahise agira kandi umengo nta kazoza afite rero iyo ndwara ya demence ni beaucoup plus ifite n'ayandi masinyi mbwa beaucoup plus ni icyo kintu kijyanye no kwibagira muri kahise cyangwa muri kubu ndetse no muri kubu ka hafi umuntu arashobora kwibagira ikintu wamukoreye ushobora no kumubaza ati mbega ninde avuye ngaha kandi uwo muntu bakaba bari kubaraganira ugasanga nta n'uwo yibuka kandi bafashe umwanya wo kuganira bakanatwenda bakanagira n'ibintu biryoshe hano rero mu ncamake n'ibyo
murakoze cyane Dr. Kumbure benshi barakunze kubibona biba kubyumva bibaye nimuga ntibabitahure ni indwara mu zindi z'ubusaza izindi ndwara bagira ni nk'izihe kugira ngo abantu bazumve bazitahure iyo babibonye bibaye ntibatunguke kandi babyihanganire
nk'iyo onyi ni imwe mu ndwara mugabo hariho nyinshi hariho za Parkinson hariho indwara za hypertension hariho ama AVC ni indwara nyinshi cyane zikunda kubaho kandi zimwe na zimwe zitoroshe uburyo n'umuntu agize AVC ashobora kugira paralize ashobora kutaba agifite ubwenge bukwiriye ashobora no gupfa no gutakaza amafakulte yiwe presque yose hacika ikimuga agacika muntu baguma bateruye wa muntu yahora yigendagendera ugasanga asigaye bisaba yuko undi muntu amuhagurutsa igihe cy'ubusaza nicyo gituma by'ukuri biba bikenewe yuko abo bantu badaheza ubuzima bwabo ari bonyine nabivuze mu ntangamarara yuko ya kino kiganiro yuko mu bihugu biteye imbere abo bantu ko baba bazi ko bakoreye igihugu ko baba bazi yuko ari abantu ibihugu nimba byarashyitse ahantu bakomeye nimba inzungano ziheruka izoza zishyitse ahantu bakomeye nuko hari abantu bari inyuma yabo bashigikiye ayo majenerasiyo yandi azoza rero arahakomeza yuko by'ukuri aba bantu bakwitwareka mu buryo budasanzwe kugira ngo bajye mu maison de retraite hata na kimwe babura aho baboganiza amazu bakiniramwo amazu babakorera n'imyuga mito mito abafite psikologi bakurikirana nta kibazo cyo gufungura cyangwa koga baba bafise bafise ibintu byose bibakwiye kandi bakeneye muri iyo myaka rero cagerageza kwibaza ngerageze kwibaza umuntu yahora ibintu byose abyiha umuntu afise ubushobozi bwo kwiga icyo ashatse bwo kujya aho ashatse bwo gukora icyo ashatse atagishoboye no kwihereza n'igikombe kiri impande yiwe agashobora kwitwara muri dushe atagishoboye kujya mu kazu ka sugumwe wenyine ari ibintu bigoye kuva aho hantu mu gushobora winjiye mu rundi rugendo udashobora hanyuma kandi bigasaba ko banemera yuko batanashoboye benshi muri bo by'ukuri iyo turiko turanabumviriza cyangwa uriko turaganira nabo urabona yuko bamwe baranabira biranabagora no guserura icyababababaje ubwo n'ubwo bwinshi bw'ingorane n'ubwo bwinshi bw'ibibazo aba ariko arabona bwo kudashobora kuko burya incapacity cyangwa kumva kumenya ngo ni invalide umengo nta gaciro umengo nta gushobora kuba kugihari rero kuva mu bya bindi wari ushoboye n'ibya bindi washoboye gushika ko nta mukabona ko udashoboye kubibandanya bisaba uwundi muntu ari impande yawe benshi ariyo mfashanyo tukabigisha no kuyakira tukabigisha no kwiyakira mu busaza bwabo tukabigisha no kwakira mu buryo bwo kwizera yuko imana rero ari muri urwo rugendo rwabo rwose bagiranye kandi ari iri kumwe nabo kandi urugendo bazarumara neza mugabo ntibumve ko batawe ko bari bonyine tukabaherekeza abafite ibyaha byakomerekeje batubwira ibintu biteye ubwoba bawe nabyo muri kace mugabo kujya kumva bidusangiza haba harimo no kubikira hariho uvuga amajambo abiri ukabona bikararira hariho ubona yuko bigoye ko abivuga uko mubandanya muganira kugira umugenzi akabona yuko atakindi kintu ukeneye kumufasha ariko ku minsi ngabi icyo dutuma ari igikorwa gikomeye cyo kwihangana ko mushobora no kuganira ukamubaza n'ibibazo ntakubwire ibibazo afise zamushikiye ariko arabikubwira agatangura kubona bya bindi ya imaje ya mashusho atashaka kubona rero rimwe na rimwe barahora bigasaba yuko ibyo ugaruka bigasaba yuko hirya y'ejo ugaruka ukamugira umugenzi iyo myanya tubetse no twayatubanza yatubwiye abagiye ingene dusangira nabo ingene dutwengana nabo ingene dukinana ingene tubafasha ingene tubiyereka nk'abuzukuru babo abana bato babo tukabiyereka by'ukuri tukabakunda tukagena amaje ibyo byose biratuma habaho kwiyugurukiranira basanga kuba tugira ibintu biteye ubwoba kandi hamwe no kubitubwira tukabigira imana hamwe turabarongora mu gisabisho tukabafasha mu gusenga benshi muri busanga atizera n'imana abandi usanga n'imana bumva umenga imana yarabaheze igaba umwanya mwiza wo kubaganiriza ku mana imana tukabereka urukundo yuko urukundo rwose turuvoma muri yo kandi yuko iyo mana ariyo ibakunda ariyo iri kumwe nabo barakugira n'ibintu bamwe bakanagushingira n'intawe bakababwira ingene bakize ingene imana yagiye barokora mu bihe bitandukanye ingene imana yabahaye abana ingene imana yabahaye imiryango ingene imana yakoze ibyo yakoze mu buzima bwabo bari rero bimwe biryoshe ibindi nabyo bibishe bivanye n'akahise kabo uko kaba kameze ariko hamwe nabo tuba turi kubasangira ako kahise kabo kabemereye cyangwa akabubu kabo kazazanye mbwaho kandi twebwe icyo dukora tubizeza kazoza keza hamwe n'imana
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga mwumva buri munsi amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda ikiganiro muri Isanga cy'uyu munsi kiriko cyihweza ahanini ikibazo cy'abasaza abasaza mu kibano mu Burundi kumbure no mu Rwanda ibibazo bahura navyo batama n'abatamakazi iyo bageze mu zabukuru bafashwa nande baba bameze bate amagara yabo ameze ate turiko turabifashwa n'ishyirahamwe Give Back Action mu Burundi Give Back Action ni ishyirahamwe ryafashe iya mbere kugira ngo rigerageze gufasha abo batamana batamakazi baba bageze mu zabukuru bakaba bafise ibibazo bitandukanye kubera baba badafise ababitaho cyane cyane canke imiryango yabo iba ifise uburyo buke bwo kubitaho mu myaka yabo y'ubusaza. Turi kumwe kandi na Dr. Rugero Teddy akaba ari umwe mu baganga babagira neza bafasha muri iryo shyirahamwe Give Back Action. Mpore turaza no kuronka kanya ko kuganira n'umwe mu basaza bafashwa n'ico kigo Give Back Action Mpore muri aka kanya kari imbere. Tubandanye tuganira n'abatumire bacu ariko Dr. Turiko turumva nyine ibyo bibazo bikomeye cyane bikora ku mutima umuntu ari wese yovyumva ku mutama n'umutamakazi biba biko birashikira umuntu kumbure ngo muri umwaka dutangure twiyumvire ubuzima bwabo batama n'abatamakazi mu kibano hagati mu gihugu. Umuntu yotangura kugerageza kwegera uyu mutamakazi kuyihe myaka ko kenshi tubabona nk'abantu bakomeye baracarima baracasoroma baracagira ibintu byinshi tubabona bakora ariko nkuko wabivuze benshi muri bo bagendana kubabara mu mutima kuko kumbure batagifise agaciro mu kibano canke batagifise uwo mwidegenzi wo gukora ibintu byinshi bahora bakora. Ni nko ku myaka ingahe twotangura kubegera tukabaganiriza?
Ego mumbajije imyaka umuntu yoregeramo cyane ko benshi baba bagishoboye.
Ego imyaka y'uwo mutama cyangwa umutamakazi twotangura kuvuga duti arakeneye ko tumwegera tukamuganiriza.
Ni kuri burya urabye neza imyaka imwe kuri bamusanga batangura kujya mu busaza bafite imyaka 65 kuduga abandi basanga ni 70 ariko kenshi mu myaka y'amahotrete abari kuva kuri 60 kubandanya mbwaba igitangaje hari abantu usanga bagifite imyaka 60 kandi ukabona barabasha bivanya n'inkomezi umuntu wese yahawe mu buzima ko ngira murabizi iyo muri komunitegereza mu kibano urabona ko ari abantu basaja kare bivanye n'ubuzima bwabashikiye bivanye ingene babayeho abarimo amafakitori menshi atuma umuntu asaza kare abarimo n'ingene umuntu aba yananitwaye. ariko tugerageje kuraba ku myaka ni kuva ku myaka 65 cyangwa 70 precisement umuntu abandanya niho umuntu kenshi aba atakintu by'ukuri kiboneka aba ari karakora aba ari ngaho mugabo hariho amaparticularite hariho amaexception n'abantu usanga kuva ku myaka 60 n'itaca 70 ugasanga n'umuntu by'ukuri akeneye gufashwa mbwa mu buryo rusange twahera nko ku myaka 70 kuduga abo nibo wanashaka benshi mu batama dufishe baza mu kigo cy'ishyirahamwe ryacu. Ni ukuri usanga hariho iyo myaka nini yo kuduga tuse n'abantu imyaka 90 tuse n'abantu imyaka 80 usanga bakuriye bunama no mu gutambuka usanga atagishoboye guhaguruka ari wenyine. Ntushobora kwiyumvira twa mu minsi yahera amezi aheze twaragiye kuraba umutamakazi abanyine hano mu gisagara usanga ntagishoboye no guhaguruka mugabo ari ahantu ari wenyine. Turamuhagurutsa turamuha ibyo twari twamushiriye turaganira nawe aratuganiriza rwose mugabo ubona ahantu yibera ari wenyine atashoboye no gushika ukajya ukasugumu witwaye wenyine tuyumvira tuni nk'uyu muntu ni gute bishoboka ko abakiriho muri iyi myaka. Rero hari ibintu ubona mugabo we arakuze umutamakazi arakuze cyane ariko hari n'abantu usanga bashyitse muri iyo myaka 80 irenga mugabo ugasanga ntari kuri urwo rugezo rwo adashobora gutambuka cyangwa adashobora kwihaga ko ngo atambuke wenyine. Mugabo byose biraterwa nk'uko nabivuze biraterwa n'ingene umuntu ibyamushikiye cyangwa ubwo yaba yaritwaye mu buzima.
Ego cyane, murakoze cyane. Nizere ko kumbure n'aba ariko baratwumva bagiye gutangura kuraba neza abo bakikuje abari hafi yabo bakabegera bakagerageza gufasha kurusha uko bahora bafasha kumbure. Ereka twakire ku murongo wa telefone tafise umunywanyi Irambona afise icaterera canke cabaza. Irambona kaze neza mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane n'umwaka mwiza.
N'umwaka mwiza twese Irambona. Uduhamagaye uri hehe? Allô, Madame Claudette.
Allô, oui.
Ego kumbure bo guha karorero k'ivyo bo babakora kuko badusiguriye byinshi mu byo babafasha kubitaho kuvyamagara yabo kuvyo kubafungurira Madame Claudette wo kumwunganira docteur kuvyo yavuze namwe kuvyo mwari mwavuze ku makenga umunywanyi bafise kuri aho hantu bo bari abo basaze
murakoze cyane ku mijambo ikibazo cya mbere yavuze sinacumvise neza muga numvise igikira kabiri ati ni ikibazo gukonvenka nk'umutama cyangwa umutamakazi ari nko ku itongo ryiwe ngo ahave agende ahandi hantu kugira ngo ashobore kumufasha ibyo bari ibyo iba yavuze
ariko arabaza ati hari amakenga ya rimwe na rimwe abantu baba batwawe ahantu gufashwa ariko ugasanga koko ntibariko barafashwa ahubwo bafashwe na
Okay. Dokisho koga hari gufasha nikimbega hari ibintu ushaka gufasha umuntu ukuba kuneze kwa wabikoze nkubonye nk'umukecuru ari wenyine ukabuzi yuko ntuzi ryari yigeze koga ntuzi ryari yamisuye impuzu ntariya ntahinze kuvuga ntuzi ryari yoba sinzi mubona ibyo n'imfashanyo ikomeye cyane mu nk'abo bantu bari muri domaine zuzuye ya de sante nka dokitera acabyumva cyangwa n'abandi bose batwumva bamva ibyo dushatse kuvuga ibyo ari byo niho uhereye hajya ukaganiriza uwo mutama ukamwoza ukamumesurira izo mpuzu mbese nk'ibyo byonyine birakwiye kumutwara ne nk'umutwe ahandi hantu kugira ngo ugasanga ngo ibyo wamwemereye kumufasha kuko nta kondisiyo n'imihari yo gufasha n'umutima ukagenda ukamufata nabi byiza wamugumiza aho hantu wari wamukuye niba dufata ibyo ntatuma bintu nkanda ndabivuga ko kuko nk'ubu ndabyo nk'ibyo twe dukora ni ukuri n'uburyo bwacu n'umutima wacu ntawe dukura imfashanyo nta na kimwe warinze umukura hajya ni nacyo gituma twe tuba tora bakaza nk'umugiro w'akamara nk'iminsi itanu insemen bwa gusa bumve ko bakomeye basivugira inguvu bashoboye kugenda kubananya bwa buzima cyangwa babaho mu ngo zabo twende tubagumiza mu kigi wacu uko atahuje dufise gucyo twugwagumizaho ngo tubagabure tubaraze bice bizimba gose kandi tutanga tanu uburyo dutaho dufise badashaka kwaha agacumu k'ubumwe kugira ikibareme bumve yuko nawe dafite umwana umwana asa n'umubyeyi asa n'uwundi tashaka kwabira abantu tashaka kwabira buzukuru tukabafata kandi tukarengana umva icyo kibazo cyo kubakura ahantu ngo basabafashe nabi ibyo n'ibindi bintu bye n'ubume ngo ntutanga ko n'inyishu uko siyo mbitse twebwe dufite muri give back action mode
murakoze cyane umurongo wa telefone
sinzi ko nokunganira gatoya
ego doctor
ego nakundi yumvira yuko uyu muntu ariko arabaza arafite impamvu zo kuvuga izo ariko aravuga kubera kumburize yabonye n'ibyo ariko arabona n'uno munsi ariko yumvira yuko hari amashyirahamwe menshi abajejwe gukora ibyiza mu byo bayariyemeje urabona ko twe twiyemeje gufasha abantu bageze mu zabukuru n'abatamana batamushatse tukabaherekeza mugabo ashaka kuvuga yuko ikintu kibi gihari kitariko kirakorwa neza ntibikwiye kubuza ikindi cyiza kindi cyo cyakorwa cyangwa no kubaho ni ukuri nareme umutima wa give back action mpore nta mutima wo gukora ibinyuranye n'ibyo twiyemeje kuko twebwe nk'abakristo twizera yuko ibyo turiko turakora umunsi umwe tuba duhagaze imbere y'imana ikiyatubaza igituma twakoze icyo twakoze n'impamvu yadusunitse kubikora kandi ibyo niba twabikoze neza imana izaducira urubanza rw'ibyo twakoze kandi tuzi mu mutima ko ariko turakora nabi hanyuma ikindi kibazo numvise yabajije kiri importante ni uko yavuze ati mbega biroroshe gukura umutama wiwe ku itongo erega give back action nkore ntijejwe gukura abantu bari mu matongo yabo babishoboye bafite n'icyo kurima oya ahubwo kene twankuraje yuko ko uyo muntu urumva ko uyo mutama akiri mu itongo ryiwe ashigikiwe afite abamuraba twashatse ko bose bimera uko niko kama dufise kuri uyu mugoroba yo kubwira abantu bose akiri abo mutama hari mu kibano nimba guwe neza yenda muvuge impundu mushimire ibyo bibondo yashoboye kurekonesa agashimira uwo mubyeyi we ya akikubwe n'ibyo bibondo ngaho utabishoboye kubyo impamvu zitandukanye kumbure kwa bw'abana batabishoboye kumbure kuko ikibano kitabishoboye iryo shyirahamwe rihari kubw'ibyo kugira ngo dufashe uwo mutama wese tubere amaboko umutama wese aho adashobora gushika tubere amaguru aho umutama wese aho adashobora gushika tubere amaraso aho uwo mutama adashobora kubona tumubere kumbure indwara zituma tumwagaza aho adashobora kwiyagaza
ego dr turagize amahigwe murakoze cyane turagize amahigwe turaronse umwe mu basaza bari kuri centre batuganirize mu muri aka kanya dusigaranye reka tumwakire yarari kumwe n'umwe mu bagira neza kuri centre yarari kumwe n'umugira neza Ariel twaba turi kumwe ku telefone Ariela dushire ku murongo wa telefone kumbure utubyire n'umubyeyi tugiye kuganira nawe akazina kiyo Nahimana ego amahoro neza
amahoro
umwaka mwiza ego mubyeyi butubwira muri make irishira hamwe wari menye gute bagufashije gute muri make muri iminsi cyane cyane ko twabonye ko baheruka kubagirira umunsi mukuru wa Noweli bimeze gute ngaho onye ku kigo babafasha
Nagize neza cyane. Baraduhaye umunsi mukuru.
Mwaba mufite imyaka ingahe ga mubyeyi?
27.
Ingahe?
Ya kabiri ku mukiraga.
Mufite imyaka ingahe?
Imyaka
70. 70.
Ego imyaka 70 mwaragiriwe amahigwe muraronka ababagira neza babafasha mu buhe buryo bariko barabafasha muri iyi minsi muri iki gihe ibyo mukeneye gufashwa
gufashwa urabona tutegura uza gufungura tutegura tuvuta tutegura gasabuni yendo kubumva twatwikeneye mwamukoze
Ego ni byiza cyane ego ko mushoboye kuronka ico kigo kibafasha ego
adufasha rimwe
ego ibindi mwifuza ko bo bafashaga mu byeyi nibi allo ibindi mwo kwifuza ko babafasha harimo kugasabuni zo mfungurwa ibindi mwifuza ko bubafashisha kumbure na bariko baratwumva bogerageza guterera ni nkibi mumaze iminsi ingahe mufashwa n'iki kigo ga mubyeyi
Radu fasta.
Mwatangiye gutonda ku kigo ryari?
Ikali ga 17.
Ni byiza cyane no kuvuga ko mwatangiye gufashwa kuva kicuguruka kuko batubwiye ko cyatangiye mu mwaka 2017 ni byiza cyane ko mushobora kuronka aho muza muraja kwitura cyuko turaganira n'abayobozi b'iki kigo n'abaganga b'iki kigo hari kibazo canke icyumviro wowe wafitiye nabo nyene mbere yuko dusezerana canke icyo wifuza kubashikiriza abayobozi birishira hamwe yego
musaka dina bana bande barishaje imana kirende ukwiye
Twizere ko Imana izobandanya igufasha haba mu gucisha muri rino shira hamwe canke n'ahandi muvyeyi turabashimiye cyane kukanye ufashe kukuganira natwe Ego reka ngaruke kubatumire buno munsi akanya katubanye gato ariko dusozera ntangure mpere kuri Dr. Rugero yadufashije kumva bimwe mu bibazo by'amagara bagira akajambo kanyuma docteur dusozera kino kiganiro wadufashije byinshi cyane turagushimiye cyane gose ku mwanya wafashe kuvuganira natwe ijambo ni kwawe
ego numunezero wanje menyesha makuru ku kugira icyo nshikirije kandi nyobwa yuko n'ikindi gihe nimwadushaka twahari kugira ngo dushobore gukora n'ibindi biganiro byinshi ku mbura zo gutumirira abantu kwitwararika abatama n'abatamakazi abageze mu zabukuru bari muri twebwe nshobora kandi semerera ndababwira yuko ntidushobora kwishyura ku byo twagiriwe mugabo mu mutima wo gushima wo kuvuga
Ego
urakoze muvyeyi urakoze n'ikantu urakoze n'ikantu batubyariye abavyeyi
Ego reka mpe akanye kambanye gato urakoze cyane docteur Ego murantunga madame Claudette namwe akanye katubanye gato mu majambo make cyane dusozera
Je nosozera mvuga ni murakoze mwe mwatwiyumviriye kutubaza burya n'utavuze abandika mu ijambo biraryoshye kubona twe turavuye kuko dukora naho mu gice kirundi bidakwiye ko tubivuga ariko tubivuga kugira ngo duhimirize n'abandi tuvuriye ku kivi abatabandi bari bujumbura n'ingozi gusa abantu b'igihugu cyose kama tubirukire byo kuri tubakore uko nabo baradufacije baratureze aho tubaturira hanyuma ikindi kintu hanyuma je numva novuga nuko twoshyira ingufu hamwe twese
yego
abarundi n'abarundi kazi
mu masegonda make
abagenzi muzabo
inimero bo baronka ko ni iyihe masegonda make cyane
inimero zanje ni ubusa 4-6 inzwi 3-6-9 inzwi 5-9-6.
Urakoze cyane Radio Ijwi rya Amerika mwari muri kumwe naho yanitanga ishaka turabashimiye cyane mwe mwese